Bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Naramukije nchote bakunze muteza amatwi ibiganiro by'ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda nongera ndabahikaze mu kiganiro wanyu mu ntara cuno munsi muri siyo ya 18 muri kumena Joy Diane na hazwe ndongeye ibiganiro by'uno mwanya
boneka ku itenti bari bayisize ko isanzwe bose bisa nuko bahiye mugabo babiri yo bakiye bapfa uyundi yababaye cyane mu mugongo ikaravugwa bamutwaye umwanza.
Uyu ni umwe mu ndongozi z'abarundi bahungiye mu ikambi ya Nduta ari mu gihugu cya Tanzania avuga ku twana tubiri tutarakwiza imyaka 10 twaraye dutuririwe mu nzu yabo abandi bane bavukana n'utwo twana tubiri twitavye Imana bakaba bakomeretse bikomeye. Iyo nkuru turayigaruka aho ndi hato mugume ku maradiyo yanyu. Hagati aho umugwi w'abahinga bigenga ba ONU bahejeje gusaba mukanya i Geneve mu Suisse ko sentare mpuzamakungu mpanavyaha yo kugurura amatohoza ku vyaha vyakozwe mu Burundi kuva mu mwaka wa 2015 navyo nyene turaza kubigaruka ko muri kino kiganiro. Ariko imbere y'idoni de y'amakuru yose nceye ku masonga n'ayandi ndabafitiye ntababwiye mbanze ndababwire muri make ku mukuru w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Kenya Raila Odinga yavuze ko runani rwiwe nirwatsinda amatora agiye kuzosubirwamwo rutazosabikanye ubutegetsi nabo yise abasuma ivyambuzi abona bakabari abo ku ruhande rwa perezida Uhuru Kenyatta. Ivyo yabitangaje kuri wa mungu inyuma y'iminsi ibiri gusa sentare na inyuzo y'ico gihugu yansi ivyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kwa munani guheze mu kuvuga ko yaranzwe utunenge twinshi cyane. Ariko perezida Uhuru Kenyatta na wene imvugo yari nk'iyo inyuma y'umunsi umwe imbere yaho ko umugambwe wiwe Jubilee ushobora kutazosa na wene yavuze ko umugambwe wiwe ushobora kutazosabikanya ubutegetsi n'abatavuga rumwe na leta ni watsinda mu gihe yariko yifatira mu gahanga sentare ntayinyuzwa ku ngingo iheruka gufata yo kugwiza n'ubusa ibyavuye matora mu ico gihugu ca Kenya. Mu gihugu cya Côte d'Ivoire abanyororo 96 baraye batorotse bohero ryo mu gisagara cha Katiora kiri hagati mu gihugu ku kilometero 45 gusa mu buraruko bwa Bouake nkuko bishekirizwa n'abajeje umutekano. Abanyororo batorotse hagati ya masaha ya saa 11 na saa 12 z'agatondo masaha yaho muri Côte d'Ivoire. Umukuru wa Jejwe ivy'amabohero muri ico gihugu yatangaje ko ibikorwa byo kubarondera vyatanguye kandi ko bamwe bamaze gufatwa n'igipolisi. Abaje bakurikira abandi batanu batorotse ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa munani mu ibohero ryo mu gisagara cha Gagno hagati muri ico gihugu ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa munani nyene kandi abantu 20 baratorotse muri sentare ya Abidjan mu gisagara hagati nyuma yaho bakubitiye abapolisi bari babacunze ariko araburana. Ikibazo cy'umutekano muke muri Côte d'Ivoire cyararushirije kwigaragaza kuva mu ntango z'uno mwaka inyuma yaho abasirikare bagumukiye akatari gake hamwe n'ibitero byagiye bikogwa ku bapolisi. Kumugabane wa Buraya abahinga mu vy'amabombe kuri no w'Imana barashoboye kuzura bombe itashoboye gusambuka mu ntambara ya kabiri y'isi yose yari hambwe mu kuzimu mu gisagara cha Frankfurt mu gihugu cy'u Budagi. Ico gikogwa cakozwe ariko abanyagihugu baba 65,000 baba muri ako karere barimwo abarwayi barenga 100 bo mu bitaro bibiri barimo n'abarembye babanje kuhakugwa ku mvo z'umutekano wabo. Iyo bombe yapima toni imwe n'amagarama 400 hari haheze indwi bayibonye ahantu hariko hubakwa amazu. Ngomenya ko amatone arenga 2,000 n'ibindi bisasu arivyo vyama vyatowe mu gihugu c'u Budage buri mwaka nyuma y'imyaka irenga 75 intambara kabiri y'isi yose irangiye. Indege z'intambara z'Ubwongereza na Leta z'Ubumwe za Amerika zateye bombe miliyoni n'ibice 5 zisha abantu 600,000 muri iyo ntambara. Abategetsi Budagi bageranya ko ibice 15% vyazo zitarasambuka. Adijuki Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibicicenda na FM 95 n'ibice bibiri mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mushobora kandi kumviganiro byacu muciye kuri gwa internet yacu ariyo wezi tatu akaburungu radio yacu voa.com na kuri gwa Facebook address yacu ni voa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabahikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara no musi dubera mu kambi yandutire mu gihugu cha Tanzania ivugwa mu abana babiri batarashukana imyaka 10 bo mu muryango umwe baraye bitavye imana nyuma yo guturirirwa mu nzu n'abantu bataramenyekana abandi bane bakabavukana nabo bakaba barakomeretse cyane abantu rero baturi iyo nzu ntibarashobora kumenyekana ariko ico bikoze basutse essence ku gahema bararamwo gucyo n'ivyari muri iyo nzu byose biratukombera mugenzi wacu Pierre Claver inkuru yabajije ingene vyagenze inkuru yiwe
Inzu yaturiwe iri muri zone ya 10 mu ikambi y'impunzi z'abarundi induta muri Tanzania iyo nzu yahiye yari ryamyemwo umujyango w'abantu batandatu amakuru dukura yo atumenyesha ko abana babiri b'abakobwa umwe w'imyaka 5 uwundi w'imyaka 7 bahiye bikomeye gushikaho bitaba imana bamaze gushikanwa kwa muganga kuri uyu wa Mungu ababanye bo mujyango twashoboye kuvugana mu ijoro batubwiye ko babonye umuriro mu bucagucago bwa kuri uyu wa Mungu
inayirutse n'abana babiri bariruka na
umwe mu batwara abandi mu mazone yo ngaho induta yatumenyesha ko byabonetse ko abaturi iyo nzu bayisutse ko igitoro cha essence abagizi banabi baturiye iyo nzu ntibarafatwa ariko igipolisi catanguye amatohoza nkuko abandanya bivuga
mugabe iboneka ku itenti bari bayisize ko essence bose bisa nuko bahiye mugabo babiri yo baciye bapfa uyundi yababaye cyane mu mugongo ariko aravugwa bamutwaye umwanza rero ubwo wewe yirutse nana rugo mugabo amaradiyo yarafiseyo amasora ifu yarafise byose nta na kimwe yarokoye n'abo bantu rero baciye bapfa na nyina yahiye ku kuboko mugabo umuganda cyo yabaye
kuce kuba none abakoze ubwo bugizi bwa nabi hariho barafatwa canke hariho bayikekwa
ukuri nta nabutuzi polisi yavuze ko yatangwa amatoza twahamanye barafotora baragira iki muga nta na kimwe bwa ureta byari iki byose wari umunyota gusa nta na kimwe yarokoye wari umunyota gusa n'uwo mugabo bavuga ati ko yarokotse n'imana mu muryango hari umuntu bari bashwanye babiteka ko ariwe yoba yarabatuye uwo bashwanye n'umugabo ntibasubira kumubona
amakuru twakuye muri iyo kambi y'impunzi z'abarundi induta abandanya avuga ko muri iryo joro nyene buca haba ku wa Mungu haturiwe n'izindi nzu zibiri mu mazone y'icenda na 10 ariko imana yarakinze abantu barashobora kuzizimya atakirononekara mu kwezi guheze naho nyene hari haturiwe inzu zibiri zo mu mazone ya 13 na 16 bituma abantu batatu bakomereka gushika ubu nta buramenye gituma hadutse ubwo bugizi bwa nabi bwo guturira amazu eka n'abayaturira nta burafatwa ico bikoze bamwe mu mpunzi bikeka ko ari urwanko hagati y'abashaka gutaha n'abatarabishaka
yose izo nzu kuri ziriko zirashya ni rwanko rwabiyandikishije gutaha shaka abatiyandikishije ko basiga bapfuye cyangwa ko nabo bohunga ku nguvu kugira ba bahungutse ku nguvu abone yuko umutekano wabo udakwiye
ubwo bugizi bwa nabi bwadutse mu gihe ikiringo cyo gutahukana abavyifuza kandi banabyisabiye cegereje umugwi nyabutatu ugizwe na leta ya Tanzania leta y'u Burundi hamwe n'ishamwe mpuzamakungu HCR gitaye impunzi watangaje ko impunzi za mbere z'abarundi zirenga 12,000 zizotahukanwa ku munsi wa 4 w'iyendwi itariki 7 z'ukwezi kw'icenda iyo kambi ya nduta irimo impunzi z'abarundi zirenga 126 mu gihe igihugu cya Tanzania kirimo abarenga 277,000 Pierre Claver Niyonkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika
Rakoze Pierre Claver Niyonkuru ku munsi wa kane rero tukemera yuko tuzorungika abanyamakuru bacu batandukanye ahavugwa yuko azo kwinjira izo mpunzi z'abarundi muri ho hariho nka makamba canke mu ntara za Cankuzo iyo nkuru tukazoyigaruka ko ku byo urambuye hanyuma nari nabice ku masonga kandi n'ubundi nongere ndabisubiremo ku masonga isonga umugwi w'abahinga bigenga ba ONU basavye kuri runo wa mbere Geneve mu Swisse ko sentare mpuzamakungu mpana vyaha yo kugura amatohoza ku vyaha vyakozwe mu Burundi kuva mu mwaka wa 2015 imbere yuko ca tugaruka kuri iyo nkuru yamara tubanze dukubitire gatonya mu ntara ya Rugigi abanyagihugu baba ibihumbi bitandatu ba ku mutumba wa Muyange commune Butezi uyo ntara ya Rugigi bazindutse bigaragambya bidogera ingingo ya sentare na inyuzwa ibakura matongo yabo ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru wacu Fidel d'Antoine ariko arakurikirana iyo nkuru Fidel mwiriwe
mwiriwe neza cyane
abanyagihugu naho ndabiciye ku masonga bakoze iyo myerekano bava he bajahe
iyo myerekano bayikoze bava ku mutumba wa Muyange bagana mu gwa mukuru ahari biro vya commune ya Butezi niho ku birometero indwi uvuye kuri uwo mutumba bavuye ku
bavuga ko bariko bigaragambya amatongo bayatswe bigenze gute
ayo matongo nko twabonye ikete ryanditswe na numukuru wa senare nta inyuzwa yavuga yuko aho baba uwo mutumba wose weguriwe wegukiye uwitwa Samuel nawe nyina sanzwe abakuru uwo mutumba ariko abanyagihugu bakavuga yuko atamuntu numwe yigeze aburana nawe kubijanye nayo matongo bakavuga ko batangajwe no kubona sentare nkuru y'intara ya Ruyigi ariyo iza kubasomera ubwo gwete rwaciwe bakavuga bati ntitwigeze duhera muri sentare y'intango ntitwigeze tuja muri sentare y'igihugu Ruyigi ariko ntitutahura renge ne twakuwe muri ayo matongo aho rero ivyandiko bari bafite sasaba ko butungane bwo basubiza amatongo bagasaba leta kubasubiza kugarenganura kuko barenganijwe
none bo babagerageje kuvugana yaba na sentare canke abajejwe intwaro ngaho onye mu Ruyigi
Mustaneri wa komine ya Butezi twavuganye gatoya catubwire ko twogenda kumviriza inama giye kugirana nabo banyagihugu ubu rero turiko turavugana iyo nama irikiraba bicaye hasi batekereje aba baserukira bariko baragerageza kuvuga umubabaro wabo ariko Mustaneri akabandanya babwira yuko umuti utazova muri komine ariko kandi agatahura uwo mubabaro kuko avuga ko unyazwe itongo ari ibintu bihambaye akavuga ko giye kubabariza hejuru
bakavuga yuko nihagira ico bashika ku iyo myerekano icagarara canke
bobo bavuga yuko iyo myerekano izobandanya ngo gushika naho umukuru w'igihugu abimenya kuko ngo niho bavukiye niho ibisekuruza vyabo vyavukiye ndetse uwo Samuel avuga ko yatsindiye amatongo ngo yaje abasangaho bamwe nk'abatama bavukiye bariko barabishikiriza
urakoze cane gose Fidel d'Antoine Nsabimana kuri iyo nkuru ubandanye wikurikiranira hagufi hama turaza gukenera makuru yacu yo hanyuma kugira ngo tubwire ibyinshi kuri iyo umugwi w'abahinga bigenga ba ONU basavye kuno wa mbere Geneve mu Swisse ko sentare mpuzamakungu mpana vyaha yo kugura amatohoza ku vyaha vyakozwe mu Burundi kuva mu mwaka wa 2015 hadutse indiyane za kurikira ingingo ya perezida w'igihugu c'u Burundi Pierre Nkurunziza yo gusubira kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu cegeranyo uwo mukuru uwo mugwi washize ahabona wahaye Zedhad Al Hussein komiseri mukuru ajejwe agateka kazi na muntu amazina y'abategetsi bagirizwa ivyaha vy'agahomera bunwa arabonekamwo abahinga batatu rero bagize uwo mugwi bahamagarira kandi leta y'u Burundi gusubira ku ngingo yayo yo kwikura muri sentare mpuzamakungu mpana vyaha yiraye umunyamakuru wacu Roger Wirika neza i Bujumbura ariko araca ijya nino ivyino cegeranyo mukaza gushaka kwikurikira makuru yacu yo hanyuma aho tuza kugerageza kurondera impande zose zivugwamo kugira mwumve ico ziregura zivuga ariko hagataho tukabibutsa ko leta y'u Burundi yo yamaze kuvuga ko ingingo zose zizofatigwa leta y'u Burundi zifatiye kuri ico cegeranyo itazozemera leta yabivuze ino inyuma yaho inamashinga mateka y'u Burundi kuri no wa kane yagenye umugwi w'abashinga mateka 12 bazokwiga amezi atatu ibiri mu cegeranyo c'abahinga ba ONU bigenga batoza kuvyaha vyakozwe mu Burundi mu myaka ibiri heze nkuko mwari muvyumvise uwo mugwi rero ufise igikorwa co kuraba ukuri n'ibinyoma biri muri ico cegeranyo reka umunyamakuru wacu Roje Wirikaneza yari yakubitiye muri amashinga mateka yongera twibutse ingene vyagenze
tukaba twemeje ko rero umugwitu uhaye ibikogwa ijana ku ijana
inama nshinga mateka kuri uyu wa kane gihe inama nshinga mateka ari hejeje kwemeza umugwe w'abashinga mateka uzokwiga mu kiringo cy'amezi atatu ibiri muri raporo y'abahinga babo nibigenga bajeje gutohoza ku byaha byakozwe mu Burundi kuva mu 2015 ico cegeranyo nubwo kizosohoka mu kwezi kw'icyenda leta yamaze kukibona natwamenyesha makuru bakiduhaye muri makabo bahinga bemeza ko mu Burundi hakozwe ubwicanyi burobanura abantu baranyuruzwa abandi barahohoterwa kimwe n'abatawe muri yompi ataco bazira hamwe n'abafashwe ku nguvu abahinga bigenga ba ONU bemeza ko ibyo byaha byakozwe namwe mu bagize inzego z'umutekano mu gisirikare igipolisi n'iperereza hamwe n'imbonerakure bashikiriza kandi ko ibyo byaha bifatwa nk'ibyagahomera bunwa umushikiranganji w'agateka kazi na muntu asigura ko iri muri iyo raporo bisa n'ibyo byakozwe mu 2015 nu akabibonamwe bubeshi Martin Ivyabandi
yehaje wa mugwi wazanga kuko harabonetse rezolusi muri 2015 turabemera baranza barakora barazunga kwambara n'igihe kirekire baratanga raporo yabo yitwaza banateje cyane hageze ko tutayikorera ko ariko turakora ijoro n'umutaga raporo turayibahe iragenda na tous les ambassades ziri sur place ka mugabo nta kantu kamwe bigeze bafatirako no mu gifaransa ikwitwa mu cyongereza twero twagiye tugakurikirana turaraba amaraporo yose kunagera kurikirana raporo ya UNIP nta nakantu nakamwe bahinduye muri raporo ni bya bindi bateruye
ariko bamwe mu bashinga amateka basanga abo bahinga badahuguza
aba bantu bazimangana benebo amaradi akabavuga bo bagatekatera mu karubahirije ahoga na muryango wa ntasano yoba ngo na mahoro ku Burundi uwo bazaja bigira imana muryango wiye uwo bazantirandikura irike uwo bazasugwa vuba Salvatore wo kumusenya yumva ngo abantu bariho kandi SNDH yarabyanditse neza sinzi ko raporo za SNDH zashikira abashikira ngahandi
shaka kumva kibitsika byatowe uruzi kanaka kenade zatewe hanaka abantu bagakomereka abandi bagapfa mugabo karindira resulta des enquêtes ugahebura hanyuma rero ayo maraporo agaca bivuga yoyo hoba habuze iki kugira ngo amatohoza batanguwe ahere kandi tubone icyayavuyemo
abandi bashinga amateka nabo baraje gushinga n'ingingo ya leta yo kwikura muri sentare mpuzamakungu mpana vya CPI
mwatubare yuko sentare mpuzamakungu ziza ariko sentare z'Uburundi bwacu zibazananiwe igihe habaye igihangange canke mwananiwe tukatwaravuye muri sentare mpuzamakungu bizoca bigenda gute
ikiringo cuko Burundi buzoba gukuye akarenge muri sentare mpana vya mpuzamakungu irahe kizorangira mu kwezi kw'icumi buruno mwaka turimo none mushikiranganje murongoye muri teguye gukurikirana no guhasha ivyo vyaha iyo sentare yagomba gukurikirana kugira ngo ntihagire abitwaza ko ivyo vyo kuyivamwo ari gusasira indava ukudahana
umushikanganje w'ubutungane Emero Antine Kanyana arahumuriza
nta muntu umwe ari hejuru y'amategeko yaba ukomeye yaba muto uwo kwita mu bintu bimutuma agwa mu cyaha yamati wese wari wese kazogihanikwa ni turi mu ishyamba nta n'umwe ari hejuru y'amategeko narabavuze ngo abajournaliste ngo abanyepolitike ngo bafunzwe ngo bagize nti mu bisanzwe nta gihe na kimwe identification y'umuntu yakoze icyaha ifatira ku mugambi ifatira ku cyaha yakoze umurongo utukura muri politike mu madini mu bice mu kindi cyari cyo cyose gikorwa mu gihugu n'umutekano w'igihugu n'agateka kazira muntu
amatohoza yakozwe n'umugwi w'abahinga ba ONU bigenga azojanwa mu bikorwa vy'inama y'agateka kazi na muntu bizobera i Geneve mu Suisse mu kwezi kw'icenda buca twinjiramwo uwo mugwi nawo utegerezwa kubishikiriza akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ari nako kazomenya ingingo gafata leta y'Uburundi imaze kuvuga ko ingingo zose zizofatwa zifatiye kuri iyi raporo izo ziyamiriza kuko zishingiye ku binyoma gusa umugwi wo gutohoza ku mabi yakozwe mu Burundi kuva mu kwezi kwa kane mu 2015 washinzwe ingingo ya 33/24 y'inama y'agateka kazi na muntu muri ONU ku itariki ya 30 kwezi kw'icenda mu 2016 abahinga bahugize basavye kongerwa ubundi mwaka kugira ngo bagire amatohoza yabo neza eroje uri ka neza Bujumbura Ijwi rya Amerika
urakoze eroje uri ka neza tubwire abatwumviriza rero impamvu wavuga mu kwezi kw'icenda buca twinjiramo kandi twari twamaze kugushikamo nuko iyo nkuru yakozwe kwa kane wahera imbere yuko dutangura uko kwezi kw'icenda aho uwo mugwi wariko uremezwa mu nama ashinga amateka Ijwi rya Amerika turacari mu kiganiro iwanyu mu ntara Mukuronga amazi meza ibubanza komune n'intara ya bubanza bisanko kuronka umuzi wibuye abajeje intwaro bemeza yuko ico kibazo kiriko kiranatera umubano mubi hagati ya bubakanye co kimwe n'ababanyi basanzwe ivyo bikaba biruko mu gihe abanyagihugu bemeza ko batanga intererano nawe y'amafaranga mu kigo ca komune kijejwe gukwiragiza amazi meza mu bantu ivyo bikasa nk'ubupfindo kuri bo kuko batumva aya mafaranga yajanwa mu ntara ya bubanza Diane Ndonso umunyamakuru wacu abitugerere ku muri
Aha ni kwibombo rya Rusengo cyo ku mutumba giko muri komine bubanza ubucimbiri bune bugize uyu mutumba nibwo buhurira kuri iri bombo ari naco gituma tubona umurongo munini w'abana hamwe n'abakuze batondekesheje amabido bazanye kuvomamwo uyu avuga ko hari gihe asiga tondekesheje ikivomesho ciwe agataha gukora utundi dukogwa mu kurindira ko ashikirwa
urashobora kumaraho nk'amasaha abiri waje kicara mu ruzi nibiduka yihebera ino ukabanza kuduga hama uwashitse muhira wicaye muhira umwanya muremure ukongera ukagaruka kuraba ku bido yawe yashikirwe kandi ushitse nga bido yawe yatarashikirwa ni hamuhita utera induru ngo bido yanje yari ngaha ugahita urwana
abadashoboye gushikira aya mazi ya Rusengo baca bikora ku mazi yo mu ruzi kidahwe ruca iruhande y'ugo Rusengo nko ku metero zibiri urunago abana bariko bagogamwo abandi bamesura hepfo yaba harabandi bariko baravoma ayo batahana mu mihana ariko kandi harabavuga yuko gushikira ururuzi aramahigwe ni mugihe bavuga ko bagenda urugendo rw'inusu y'isaha kugira bashikire aya mazi uyu numwe muri bo duhuye aje kuvoma
ujuvuye he
cembo yari yahakuja amanyagongo
bagenze umwanya unganike
uragenda nk'inusu y'isaha kuko hariya nta mazi ahari tuza kuvoma ino turinda gufata urugendo kandi ayo dutekesha ya ubuze umwanya wo kuza kuvoma aya yo mwibomba mugaya amazi ni mabi kuko bameseramo ibyahi ya amazi mu bitaro yakamye byose baza kumesa mwugo ruzi rutembe kandi tukongera tukarukoresha kandi nepfo mwene hariho abantu bayavoma bakayanywa
ubu bukene bw'amazi buraba intandaro y'umubano mubi mu ngo Umukuru mutumba wa shari ya mbere Gasereka Oscar avuga ko hari n'igihe biba ngombwa ko baje gucungera umutekano w'abavoma
hageze ku mugoroba intambara iri hajya y'amazi hamwe mbere twafikwa tukaza kugira umutekano w'amazi kugira ngo dutoresha abantu ari intambara ari kugwana gabo ntitukironka amazi twoka none nk'umukenyezi yironka amazi umugabo yoga na guteka ntane yaronse arenshi bituma n'imibano mibi dufise ku mutumba nkaje ndu mukuru mutumba imanza nyinshi abagabo bariko barata abagore babo bakaja kwiyondera abagore bafite isuku kuko batacoboga bumva umukenzi wa umwirimizi avuye kurima n'uburimiro ntaho amazi yo koga naho urumva kwingwana zica ziba kare bituma musambura
kukaba nkako umukenyezi duhuriye kwivomo avuga ko bisaba umusunikano mu gushikira amazi
uragwana naho baba batonze barasambura umurongo mugacha mugwana abafisi ingufu baravoma abadafisi ingufu nabo bagacha bahitamwe kwicara ngaho bakarindira abadashoboye kurindira nabo bacha bataha abandi bagahitanayo ayo maba kabariyo badugana
Aya mazi agwanigwa bavuga ko hari gihe azamwe umucafu eka mbere n'inzoka zikabonekamwo ivyo biruko mugihe kandi bavuga ko umuryango utanga intererano y'amafaranga ijana mu kigo ca komine kijejwe gukwiragiza amazi meza buri kwezi kugira ngo abungabungwe neza aba ni bamwe mu bayaze n'ijwi rya Amerika
tugatanga iryo jana hari gihe usanga hari abantu benshi bikanka yukuvoma abana kenshi bakadoga batavomye kuko abantu babaye benshi cyane mu ruzi nkabona rero cyuko turatanga nk'amafaranga ijana ijana kandi tuvoma nk'amazi mabi cyo kidaho cihindira mu ibombo hari gihe mbere cyerere cyari naragize ikibazo hariho mu mama yari yayavomye acasangamo igikere mu kabido Turaye gukungene cyagiyemo turabivurumva mu bisanzwe turakenya amazi cyane gose
Hari mu kazi gucenda imvura itasuye n'umuntu avomye usanga hari muturaga duto duto Hajye rero umuntu rero atunyoye atatetse bebe ngati ngo matunwa amazi nduteka duva nkuko nyene
Ikubera iki mutateka
Irega none irega abantu bese batazi ibintu by'isuko Eh mwe ni nkunyene uko ntangu zihari abantu bitu byose byaragiye kino kazi nka nibigazi gusa Nubugaragwa ngatamika tuzi tubona ngahi hari none bose ibyo ubona
Ibintu birunyuka igihe cy'imvura kukuruzi kidahwe Kuzura n'iryo bombo rikanigwa abahavoma bavuga ko n'indwi ishobora guhera badasubiye kuvoma bakikora ku mavuravura baretse aha baranavuga ko basabye ko iryo bombo ryo kwimugwa ariko bitarakunda Niyosaba Frederic ari muri komite yo kubungabunga amazi muri komine Bubanza avuga ko nibikogwa byo gusukura umuringoti bategerezwa gukora buri myaka ibiri bidaherutswe.
Nuvuga buri myaka ibiri ibiri bisaba ko twisane batwanze kwagira vidage. Muvyo twize nuko vya nimeze.
Mugabo ntavyo muhora mugira.
Oya ntavyo dukora tugira kubera leta rwa ku bintu vya shiparangana. Kubera rero tutagize ya vidage ya rusengo rero bwa buntu bw'ubuyo kayo kane buca buboneka.
Ubu rero haize imyaka ingahe mutabikora?
Haize imyaka 3.
Amakuru duhabwa n'abarongoye ikigo kijejwe gukwiragiza amazi meza muri komine Bubanza nuko igice c'abanyagihugu bo muri iyo komine aribo bakenya amazi meza mu ntara ya Bubanza. Diane Ndonse, ijwi rya Amerika.
Urakoze Diane Ndonse. Na wewe iyo nkuru barashobora gusubira kuyumviriza abakunzi b'ijwi rya Amerika kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Inkuru yindi imwe yo mu ikambi mbere y'uko duca duhana gahindukira kubera ingorane abagendana ubumuga mu ikambi ya Rusenda muri Congo bafise yo gushobora kuronka akazi hanze y'ikambi. Bamwe mu bahungiye ngaho muri iyo kambi b'abarundi bagendana ubumuga bamaze gutangura kwijukira iyindi mirimo nk'iyo gukora amasafuriya mu rwego rwo kurwanya ubukene. Umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo mu ikambi ya Rusenda aradufitiye byinshi kuri ino nkuru.
Ababana n'ubumuga butandukanye baba mu nkambi yo mu Rusenda bavuga yuko bahangayikishijwe n'ibibazo byinshi, ariko gusuzugurwa no kutagira urutege rwo kujya gushakira imibereho hanze y'inkambi, kimwe n'izindi mpunzi zihora zijya hanze y'inkambi guhinga, kuroba, gucuruza ndetse no gutasha ingwe, ni bimwe mu bibazo ababana n'ubumuga batangaza yuko bibugarije. Kiza Marie Goretti, impunzi yo mu Rusenda ifite ubumuga ku kuguru, aragaruka ku bibazo abagendana n'ubumuga bagenda bahura nabyo muri inkambi yo mu Rusenda.
Abantu tugendana ubumuga hariho abusa anga badusuzugura kuko twebwe tutashobora gushika iyo abakomeye bagera. Nka jewe nihereye ko baragenda gusenya udukwi, nanje udukwi bampaye twaraheze nkaburi cyo ntekesha, hanyuma abantu nyene bagatangura kungaya ngo iyo tuza kuzisenya ntuhazi, kandi jewe ntoshobora kuhagira. Iyo ngiye kubasaba nyene bambwira ngo nimbe njangu yabandi bazisenya ngo kubera ngo nanje ngo nujaye. Jewe icyo nosaba nuko bo turabira ukuntu batwungunganyiriza kuko idolari 15 nduzozikuramo agahuzi ko kwambara nguronke mudukara two gucana ngo wongere nguronke nutwo ugaburira abana tubakwiriye.
Tuganira na Nzoyigendera Matias, umuyobozi uhagarariye abagendana n'umuga mu nkambi yo mu Rusenda, yadutangarije yuko batangije ishyirahamwe ryo gukora amasafuriya, amapasi ndetse n'amapanu yo gukora amandazi na capati, nyuma y'inama zitandukanye bagiye bahabwa n'ishyirahamwe ry'umuryango w'abibumbye gita impunzi HACR mu rwego rwo kurwanya ubukene.
HACR yaratubwiye uti by'ukuri ntabwo tuzokwama tubafasha, hariho n'igihe kigiye kugera imfungurwa zigapfunguka, nimba zipfungutse nuko muzobamwe amaze gutegura amashyirahamwe runaka amaproje kugira ajya amaproje tuzobafashiriza amajya amaproje kugira muraba ukuntu mushobora kwifashisha, kandi nimwaba murimo murifashisha by'ukuri bizobafasha kuko hano mu ikamba bamugaye twari twamaze ku jewe ndi president naragiye ndakoresha amanama hijya no hino mu masite ndatoza abadesite, hanyuma duca turatora n'abantu barongoye amaproje. Ayo maproje twari twatoye proje y'abazokorora inkoko muri gatunguru ya mbere n'iya kabiri n'iya gatatu Rusenda, hacabonekamwo abacuruzi n'abazorora inkoko.
Nubwo aba babana n'ubumuga bagenda bahura n'imbogamizi zitandukanye, ariko barishimira ubumenyi bamaze kuvana muri iri shyirahamwe ryo gukora amasafuriya binyuze mu ishyirahamwe bise Dufashanye, aho bavuga yuko n'igihe bazasubira mu gihugu cy'u Burundi ubumenyi bagiye bungukira muri iri shyirahamwe buzabafasha.
Ishyirahamwe duhaye nyine ubumenyi bwo kumenya tuzotwara n'ibyo n'ibyo duhungutse Burundi, tuzoba dufise ubumenyi twakuhino n'inkambi n'ibyo gukora nyine amasafuriya.
Icyo amaze kungukira ngaha ubu narabonye ukuntu bakora amasafuriya, narabonye ukuntu bakora ibikora icapati, n'ubundi bumenyi ndacabubona.
Tumenyeshe yuko muri inkambi yo mu Rusenda irimo abagendana ubumuga bagera kuri 630 gusa nibo babarizwa mu ishyirahamwe ryo gukora amasafuriya, aho buri munyamuryango w'ishyirahamwe yagiye atanga umusanzu w'amafaranga y'amakongomani 500,000 byo kugura ibikoresho byo gukora aya masafuriya. Vedastengabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda wo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Urakoze Vedastengabo, akaba no kuri we duce dusozere ikiganiro wanyu mu ntara yacu no munsi. Inshuti bakunze mariko muratwumviriza mwakenuye, yakoze Innocent Kimenyi yari muhinga bw'ivyuma, Diane Nahazo mari kumi kuri mikro, tuzosubira ejo nkaho twatanguriye. Ndayifurize kuranigwa mu banyu no mu byanyu.